mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda yumvikanira ku mirongo ya FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3, turi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Mwiriwe nshuti bakunzi, muteze amatwi ibiganiro by'ijwi rya Amerika hano muri studio y'indwi. Muri kumwe na Jewe Diane ninahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga cuno munsi. Ariko imbere yuko tucinjiramwo nyezina, mbanze ndabwire muri make ko ibiro bikuru bya gisirikare muri Amerika, Pentagon, byatangaje ko Amerika, Ubwongereza n'Ubufaransa byagavye ibitero bitari bike mu bibanza bitandukanye birimwo ibirwanisho vy'ubumara muri Siriya. Ivyo bitero vyakozwe mu ntumbero yo kwishura igitero c'ivyuka vy'ubumara leta ya Siriya yoba yarakoze mu gace ka Duma gaherereye hafi y'umurwa mukuru wa Damas ku munsi wa gatandatu. Perezida w'Urusiya Vladimir Putin yavuze ko ibitero vyagabwe bije kunyura ikibazo c'umutekano muke muri Siriya. Putin yanasavye abagize akanama ka ONU kajeje umutekano guhura vyihuta bakavugana kuri ivyo bitero. Ku ruhande rwiwe, abicije ku rubuga rwiwe rwa Twitter, perezida wa Amerika Donald Trump we yagize ati: "Nduguruye twa mugina, ibitero twakoze muri Siriya vyagenze neza cane. Ndashimiye gose Ubufaransa n'Ubwongereza ku butwari bw'abasirikare bavyo. Ibihugu vyo muryango umwe bwa Buraya nk'Ubudagi n'Ububirigi vyashimye ivyo bitero." Perezida wa Siriya Bashar al-Assad we yavuze ko Siriya igiye gukoresha inguvu zayo zose mu kurwanya ico yise iterabwoba n'agasomborotso. Mukanya duca twinja mu kiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero nshuti bakunzi, ikaze ku ijwi rya Amerika no mu kiganiro muri isanga. Murabimenyereye ko iminsi yose ya gatandatu mu kiganiro muri isanga tubaha akanya mukatubwira amakuru avugwaho muri mukongera mukagira n'ico muvuga kuyo tuba twabashikirije mu ndwi turiko turarangiza. Aiwanyu havugwa maki, amakuru yagiye arahavugwa tutabatangarije n'ayahe. Hama muvuga iki kuyo twagiye turabashikiriza ku minsi itandukanye? Nta mutumira haba kwa gatandatu, abari mwebwe mwese mutumiwe iyo muri irya nino. Nuko tukibaza yuko aho muri ko muragira weekend nziza, duca dutangura kubahamagara kugira ngo tubandanye dusangira ijambo.
Tungana twese twateraniye hamwe twabukereye twarimbye ku munsi mukuru. Ibyishimo ni byinshi ku miryango n'inshuti. Mega biza we n'ishema ryinshi tugaragiye aba bombi. Bemeye guhuza imiryango ibiri kabombe, bahuje byose rwose kandi banavanze byose. Mega biza we mana umugisha aba bombi. Yemeje kubugeye imana ngwino utahe ibi birori nkuko watashe itikana manu zawai kurabana ura uru kurutirwa zawuru taruru kuhaha mazubaringu buchitne matuza mnijuru ritwa.
mwijuru ritwo hamata tumita ningona ne kutitserana kwa bashakanye ubibari temahana
Mr. Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri kumwe na Joy Diane nahazo tugiye kumarana isaha yose muri isanga mukaba mufise agatelefone karimo WhatsApp mufise amakuru mushaka kudusabikaniriza kutubwira ibiriko birabera aho muri canke naho kugira ico muvuze kuyo twabashikirije muri nondwi yose mutubipe kuri guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe hama natwe tubahamagare mutubwire ayo makuru wa mbere ari ku murongo wa telefone ni Anise. Anise ikaze ku ijuru ry'Amerika no muri Isanga.
Iriwe mwiriwe.
Urakomeye.
Sawa turashimira Imana hano mu Rwanda.
Uherere hehe neza na neza mu Rwanda ga Anise.
Ndi merere mu karere ka Gicumbi.
Mhm.
Mu muji neza neza wa Gicumbi.
Mhm.
Uno tuvugana ubu ngubu.
Nuko hama namakuru dusangiza canke n'ivyumviro kuyo twagiye turashikiriza muri nondwi turiko turasanga basozera.
Mbere na mbere ndabanza mbashimira ibiganiro mukunda gucisha kuri ishi rya Amerika.
Mhm.
Ibiganiro bikunda gucaho ni byinshi harimo ibya Julia musore w'umunyarwanda witwa ukunda gukora ku ishi rya Amerika ngira ngo.
Mhm.
Ikindi nuko dukeneye ko na Voice of America yagira umwihariko mu Rwanda tukagira abanyamakuru benshi no mu turere tukajya tubaha amakuru bitanu bitandukanye.
Tuzuraba turafise abatari bake ba Sumta Kaboyi, ba Eric, ba Claude Ganza n'abandi, ariko ubwo n'ukuzoraba uko tubigira ko mwumva mukeneye abandi ngira mushaka ku karere kose kaba mu munyamakuru wako.
Dufasha no muri Jimmy tukagira mu munyamakuru wa Voice of America.
Ariko uko bangana kose ubundi baragerageza bakaza barabashikaho. Nawe wari nk'inkuru
cyane.
Nawe wari nk'inkuru. Nawe wari nk'inkuru bonyega Anise umva ushaka kubaza kwitohoreza. Uratwandikira kuri radio yacu @gmail.com hama natwe tukaraba uko tubitunganya mu kugira abajeyo.
Okay, murakoze cyane.
Nuko. Ibyari byo rero no munsi canke hariho n'ayandi makuru ushaka kutubarira.
Amakuru ariho nuko tumaze iminsi twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ndetse no muri no bindi bihugu bitandukanye muri za diaspora. Kandi mu Rwanda byagenze neza cyane cyane nko mu ntara y'Amajyaruguru no mu karere ka Gicumbi byagenze neza. Kuko ntabwo twigeze tubona abantu benshi bapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi. Mu turere byagiye bigaragara nko mu karere ka Ngoma hafashe umusore w'imyaka 36 yapfobesheje Jenoside. Ariko inama Amajyaruguru mu karere ka Gicumbi turi mutaraga kabisa abaturage kumvira leta dukora ibyo leta yifuza.
Urakoze cyane rwose Anise, ubwira umunsi mwiza ngaha mu Rwanda. Urakoze cyane rwose. Turafise kandi na Thierry kundi murongo wa telefone. Thierry ikaze ku ijuru ry'Amerika.
Ego murakoze cyane Diane.
Uherereye he?
Ndi Bujumbura mu Burundi, muri amahoro.
Twe turashima.
Ego nari mfite utuntu tubiri nagomba gushikiriza ku makuru yaranze none.
Duga ku ijambo.
Yo mere ku nkuru ya haciye ku munsi w'ejo yavuga ku kinyamakuru iwacu. Ino kinyamakuru hari akantu twumvise kaje kava muri CNC bavuze ko bahagaritse umuhoro abanyagihugu bahora batanga ko ivyiyumvira ku kiringo cy'amezi atatu. Diane uvyumvirije abantu abarundi rimwe na rimwe umuntu yokwemera ko habaye ikosa wumvise insiguro zatanzwe n'ijya mukuru wa CNC urumva ko hari akantu katagenze neza ko nibaza ko Republique Bananière ukivuze mu nkuru cyangwa mu kinyamakuru aba harimo akantu kadatomoye neza. Rero narumvise ko urongoye ikinyamakuru iwacu mu nsiguro yatanze ntiyanyuze cyane cyangwa nibaza ko n'abandi iyo bita banyuze. Nibaza ko rero kumbure haba ikosa ryari kwemangwa, ariko kandi CNC nayo yo baratanze ibihano ibaza ko yabayemo kuvuna cyanke urenze urugero bari ku kinkoni ngufi
bari kubacira ngufi.
Ego kubera kwa mezi atatu mwisanzwe abahanywe umunyage ugatanga ibyimviro nyamakuru niyo se batakoze ikosa. Hanyuma aka kabiri kavuga ku kiganiro cyarongowe na mugenzi wanyu Oriane ku munsi wa gatatu. Yavuga ku bijyanye n'uburimyi n'ubworozi ku ndwara yari yafashe ibitungwa mu ntara ya Giteka. Ingaha yari yatumiye umuntu yaserukira ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi. Nibaza ko Oriane igihugu cy'u Burundi n'igihugu muri rusange gitunzwe n'uburimyi n'ubworozi. Iyo habaye rero indwara zifata ibitungwa mu gihe tuzi ko Abarundi basanzwe bafise kenshi kuyikora kuri ibyo bitungwa mu gihe babuze iki cyangwa ikindi bashaka kuyifashisha mu buzima bwabo bwa minsi yose. Hanyuma rero nibaza ko je kubwi wanje nagomba ashyira amakosa ahanini kuri Leta, kubera ko nibaza ko ibitungwa kugira byinjire mu gihugu babwirizwa kubisuzuma ko bitazogira ingaruka mbi cyangwa bidashobora kuzokwanduza izindi ndwara. Ariko mu byabaye urabona ko indwara bagiye kuyibona imene zimaze igihe ziri Gitega kandi zarananduje n'izindi. Mbere nashatse kumenya muri runo rucanda baravuze ko hariho umenga gucandaga ariko baragira muri no minsi
bako bacandaga ibyo bitungwa bitandukanye.
Ego ariko nicyo kintu naragisimye cyane, ariko nari nashatse kumenya abantu nabo bashobora kuba barafashe ibyo bitungwa mu gihe bitari byamenyekane, nabo hari icyo babafashe cyanke abo baraburiye impene zabo bari basanganywe baba bafashe.
Reka tuze turondere ubushikiranganje, hari ibibazo tutosubiza nk'abanyamakuru kuko atari na twebwe tujeje kubisubiza, ariko reka tuze tukuronderere abo mu bushikiranganje bubiraba hama batanga inyisho kuri ico kibazo.
Ego cyane Diana, ariko gusa bagende bitaho cyane icyo kintu, kubera Abarundi haje ikintu gikora ku burimyi cyangwa ubworozi igihugu cyose kiriko kirahombera.
Urakoze cyane gose Patrick, ugire umunsi Bambe Thierry, ugire umunsi mwiza. Urakoze cyane gose. Nuko rero abatari bake babandanya bagira ico bavuga ku bitero by'Ubwongereza, Ubufaransa hamwe na Amerika muri Siriya. Ibiro bikuru vya gisirikare ha muri Amerika, Pentagon, bivuze yuko ivyo bitero ngo vyagenze neza cane gose aho bari bashaka kubitera hose babikoze. Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, turase kandi na Patrick ku murongo. Patrick ikaze ku Ijugi Amerika.
Murakoze cyane.
Murakomeye.
Ndakomeye, ndakoma rwose.
Uherere he Patrick?
Nere Kigali mu Rwanda.
Havugwa amakinga ha mu Rwanda.
Hano mu karere ka Gasabo umurenge wa Rusororo. Amakuru hari nuko mu kanya tugiye kuva ku kagari kacu ka Gasagara kwerekeza ku rwibutso rw'Iruhanga ruri mu murenge wa Rusororo. Mukaba tugiye kurarikiriyo tunamira abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Ejo tuzafata umwanya wo gushinga imibiri yabonetse irenga ijana, yabonetse mu gace k'Ikabuga.
Yabonetse ryari ga Patrick?
Yabonetse ejo bundi. Ejo rwose urumva ko ari icyo gikorwa tuzirirwamo. Ejo amateraniro ahantu nyine abantu basenga ku munsi w'ejo bazasoza saa mbiri saa tatu duhita dufata umwanya twese duhurira ahantu hamwe duhita tujya ku rwibutso. Ayo niyo makuru mfite.
Urakoze cyane rwose Patrick, ugire weekend nziza.
Noneho ndashimira gahunda nziza mutugezaho. Amakuru rwose mutugezaho, amakuru meza ahantu hose mukagenda muhagera.
Urakoze cyane.
Ewana, turi kumwe cyane mu Rwanda.
Urakoze rwose Patrick, ubutumwa bwawe nk'ubwo buradutera ingufu bigatuma tubandanya tubagiyoruhereza.
Mbira n'umukunzi wacu Duhurwenda akomeza agubwe neza.
Urakoze rwose Patrick.
Urakoze Diane.
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro ni muri Isanga kwa gatandatu. Nta mutumira batumira bari buri mwebwe mutubwira icyo muvuga ku makuru twaba twabashikirije muri nondwe turiko turasozera na yari ahiwanya.
Aho muramisha ubugingo bwanjye namenye ko ari wowe mutanga bugingo namenye ko ari wowe wo kwiringirwa ngira nti nyagasani mana mubyeyi wanjye uhorana nanjye undinda mu ntambwe zanjye ngufitiye ituro akira umutima wanjye uwawe na uwanjye
Jugi America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga Travis kandi na niyo saba ku murongo niyo saba uri sanga ku Jugi America niyo saba
ta
kaze ku Jugi America
ego murakoze
urakomeye
turashima
uherereye
ashandi bujumbura
ni bujumbura byifashe gute
bujumbura harameze neza
akazuba katanguye ko muci
bo ntaragera haracyasigaye iminsi ego bo haracyari mu rushana rushana ni gwishye cyane n'imvura twumva hamwe hamwe kiziri inkumbi
ahubwo ngo ejo hari nabo yahitanye muri za carama umenyesha makuru wacu ijuru rya Amerika Diane Ndonsa ariko aradutohoreza ku makuru yacu ya saa 12 turaza kubabwira ibitari biki
asha no mukajaga petit frere ejo yarantelefonye ambwira kabona amazi ariko asa nayabatera ashan ntora
none yumvura yaguye umunsi umwe ijoro rya gejo canke none umunsi yazindukije ko
umunsi nta yazindukije ko yaguye ejo mu ijoro rya gejo uherejo ukagoroba yaraguye ego yagiye gukita brema amasaha ari karitere ego hamarere icyumviro narifise agomba muzo dutumirire abajeje gutunganya ibintu bya n'iz'amatora kugira ngo tubibarize kujyanye n'impuze hajewe par exemple ndumwe mu bantu bakora ubuzi bwo ndumukozi wo mu nzu muri make rero hari ubusanga yiyandikishije ruguru mu gihe cy'amatora rero akaba akorera aho ibujumbura kandi ko bimeze abakozi wo mu nzu rimwe na rimwe ubwigenge haryo usanga atari bwishi
bwo gutora
oyaye umwidegenze dufate uko kuvuga ati ubu ndaduze ngiye gutora ngiya ha haryo usanga ucyo usanga umenga hakazi hari gihe foto kamera hagahagaze rero nagomba kubaza babitegekanya gute bizoshobora kayo kwiyandikishirije haruguru azashobora gutorera ino cyangwa bizosaba ko yideplace asubire ruguru aje gutorera ruguru nyico nico nabaza
nimba bitarahinduka ubundi ufise agapapuro ko kwiyandikishiriza ko wiyandikishije ko ba wemerewe gutorera hose Jackson niyo saba
oh ni byiza ntabyo narinzi hama ikindi nacho kuguru hari abantu nabonye umenga bariko barashwana bapfa mu bintu dufate ibintu by'amatongo rero numuntu w'umupapa yavyabana byarabana 11 yavyabana 11 rero sinza kantu akabazo baragize cyane ko byamwaduke mwuko nyene acha agurisha itongo kubyo yari yariguriye rero abana bavuze uwo mupapa mukwishura avuze ataha naho nirondereye akimye murarondera gwanyu rero izo vyose aho mushikanganje baje twintumwe n'ivyo onye namba mwo badutorera mwa mukoje kugira ngo tuzobibarize ibibazo bitandukanye kuri ivyo umbe ko ari cyo tubwira ko nuko bitanga ku muco kugira ngo umuntu amenye uko bihagaze nuko bimeze
tuzatunganya ikiganiro bagusigurire ivyerekeye amategeko agenga imiryango n'ingene gutorana bitegekanije mu Burundi
ego kubera abishishikaye turabona yuko abo bantu yibarutse nabo mwana umwanya barashobora kubaho nabi cyanke atakiriho birashobora kuzana izindi mpinduka n'ingaruka
urakoze cyane gose niyo nsaba ugira umunsi mwiza ngahe Bujumbura mu Burundi
murakoze murakoze
turose kandi na Jackson ku murongo Jackson ikaze ku jugu ya America
murakoze cyane
urakomeye
ego turakomeye
weekend ni gute
acha weekend turaho kabisa tubuye gusenga n'umunsi ni kwisabato ego
wayumviye himisa
imisa na iruhuke mu nkambi ya Nduta
aho induta havugwa makinone
acha ahinduta havugwa ameza imvura imaze iminsi igwa acha n'umunsi nyine kwawese akanya ko batwosoka hanze imvura imaze iminsi igwa ni cyare kandi woraba ego
ariko ntaco yononye nta mazu yahononekariye canke ibindi
oya nta mazu yahononekaye nta kintu kimwe cyahononekaye gusa aba nk'abakimbizi turabura ngo dusohoka ajya kubera udukwi kubera imvura igumbi rwabura akanya ku mwanya ku mwanya
abakimbizi n'abakiga Jackson
n'impunzi
niko bitwa
mu nkambi niko babita bamurika mu Tanzania
muca mubigenza gute none izo nk'imu dashoye kuzirondera
izo nkwiro cyo kuza kuzirondera turi yahora tuhagenda niyo tugiye ariko bace badufata bagaca agenda kudupfunga
none icyo kibazo c'inkwi gikomeje kuvugwa muri rusangi bababwira ko izo nkwi mwari mubwirije kuzironderera he
muri rusangi ntatubwira nako dukwiye kuzironderera bamaduha amatangazo batubwira yuko udakwiye ngo gutema ngo ibiti ngo ducenge ibiti ngo cyangwa ibiti ikiri bitoya kubera ngo turatiko turankira ngo amashyamba ngo yo muri Tanzania ntibatubwira rero ati ntitukwiye kuzikura aha rero mu nkambi sinokubwira ibi zatubereye intambamyi
RCR icyo kibazo mwarakivuganye ko babishwika
anse bayimo babura yuko bageze gufasha abantu b'ibimuga aro baha inkwi ni basenyera nabo bantu baba bakomeza nkuba bategeza kubasenyera ego
nuko nkwihangana
aha dukomeza kwihangana ntangorane
ngo ntayidahita
ntayidahita imbizo hita ikimana umuntu iba yamuteguriye ategeza kukigera ko ego turafise n'akandi akabazo twagira dose nabo baza aha mu nkambi yanduta abiyandikishije gutaha ni benshi mugabo tubona guhungura umwe ngo barabihagaritse itumenya mwamuri kumwe n'umukuru w'umuyoni yaje guhungura baje guhungura impunzi z'abantu batubwira igihe gihungura mbere amazi zotangwa ajya cyane barahagaritse byatumwe na leta y'u Burundi aho byagenze gute
ariko hariho abatahutse mu minsi yahera Jackson hariho abaza baratahuka
Imisa yera batahutse barakuhara harabaye nisanganya. Imaze kubisanganya twambishye aba ari mara bashye kwa bwo kwitaba Imana mugabo ibabaye benshi cyane Imana yarakinze hakomereka bake yata batarengeje. Kubise gihe barafura guhungura.
Reka umuntu azobikurikiranire hagufi hama turabise ibiganiro bitandukanye byibanda ku makuru avugwa mu makami nk'ikiganiro wanyu umuntu hara kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu ico kibazo tuzogikurikiranira hagufi hama hagize ico tumenya tukibatangariza urakoze gose Jackson gaho mu kambi ya Nduta muri Tanzania
urakoze cyane kandi n'ibihe byiza n'akazi keza
urakoze gose Go, oh yeah. Sure you want come calculate my money. Go, oh yeah. You want to dance or you want to shake? Oh, oh yeah. Okay, go. Bless you, bless you. Oh yeah. Chop the rice and banana. Oh yeah. I go do my best. Oh yeah. Chop the way do one banga. Oh yeah. But you don't start. Oh. Shall you got love for the matata? Slim daddy. I love my life. I love my life. I love my life. Yeah.
let them want to party. Yeah. You know that I'm a biggie man. Yeah. Kick harder than Jackie Chan. Yeah. My money coming, biggie bands. Yeah. Number one in your area. Yeah. Sule, I want me to Sule. Yeah. Don't play with me because your caro is my sister.
Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga komisiyo se ya gatandatu tubaha kagi umwe mu mwami ko muratwumva kugira ngo mutubwire amakuru ari ahiwanyu mwongere muvuge mugica muvuze no kuyatuba twabashikirije muri nondwi turiko turasozera turafise na Nsabimana ku murongo wa telefone. Nsabimana ikadze urakomeye nkumenga akadri ni karaca gose kandi ari weekend
kura kari kamaze kugwa ari kareho kagaburiya ari kugasaho
gahise ni mu karere kahe kariko karatonyanzamwo utubura
bo butari ndi mu karere kubugesera akavura kari kareho karagari kugasaho kamaze gahise nangora
na makuru dusangizaga Nsabima canke nicugira kuyaciye ku ijuru rya Amerika mukunda.
Yeah, because in America, yenda nka makuru macyacya yenda America no kumbura kifite. Ariko muri iminsi cyatwe bikorwa cyo kwibuka yana kijya kuri abatutsi. Bisa bagisoje ejo ku rwego rw'igihugu ariko urwego rwibuka kirakomeza. Gira ngo rero ni nako nako kane yenda ko kuba nako yenda nubwo nako tuba twarangiye kugira ngo ibyo ubwo ariko tugaye gufashira tumaze abasajya dufasha abasigaye iheruheru nacyo abafata mu mugongo
nuko. Urakoze cyane gose Nsabimana ngaho mu karere ka Bugesera ubwira umunsi mwiza na weekend nziza.
Yego namwe murakoze.
Another man food is another man poison. Go, yeah. Monkey no fine, but in my mind like I'm. Go, oh yeah. Sure you want to come calculate my money. Go, oh yeah. You want to dance or you want to shake? Oh, oh yeah. God bless me, bless her. Oh, oh yeah. Chop the rice and banana. Oh yeah. I go. Will do my best. Oh, hey. Chop the way do one banga. Oh yeah. Go. The party don't start. Oh, shall you go love for the matata? Slim daddy. Go. I love my life. I love my life. I love my life.
Juge Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda kiganiyo ni muri isanga George na wine ari ku murongo. George ikaze ku Juge Amerika.
Iko murakoze turabumva cyane.
Urakomeye.
Iko cyane turakomeye.
Muherere hega George.
Mu gace bica Carama hano mu gisagara cha Bujumbura.
Carama ngo akavura karaye kononye ibitari bike.
Iko mu Carama imvura yaraguye mu masaha yo kumugoroba yabanje kugwa cyane ruguru hama hari hakuzi katugarame kagasenyi kabanza kudura imvura itaragwa mu gisagara abantu baratwaye bizi kubera nta mvura babonera ikiragwa mu gisagara.
nukwihangana
nukwihangana ariko abagejwe rakwiye kwiga ukuntu bokaha inzira ikwiye bari bakubakiye ahantu haboneka ko menga bari bagerageje ariko ubu no kuvuga huzuye cyane huzuye mwigaravi amabuye imashini y'amashini yora ifite ikintu yoza iri kiragerageza gukuramo gravi ya nyici yamaze kuzura aho bubatse kuvuga urabije amaso urakwihugwa kuganka nk'ikibanza gacamo kingana n'imetero nk'umunani ubwaguke ama kandi impande n'impande bakahasigaza aho gutera nk'ibiti ari uko naho ndabona ko amafaranga bakoresha mu kubaka ashobora kuba ari kaba impfaguso ko umwanya n'umwanya karuzura igihe cyo kumvura izoga no kuvuga hadoka amari imashini biyora kandi kuyora imashini ikoresha ibitoro byinshi kandi kuyora ni kwibomora ibyo bubatse no kuvuga nta garanti y'imyaka itatu ishobora kugira mu gihe iminsi yose imvura yogwa amakacamwa hajya mu hirya k'imashini cyo kubiyora nta garanti byogira nini cyane hanyuma iri nacho numvise nayo ndakurikirana radiki numvise ntarinzi numvise ko umuntu adosha gutorera ahari atarinze gushyira yiyandikisha
ibyo twavuze yuko kera byigeze ko abikogwa ko tuzobaronderera bo mu murwi ujeje gutunganya amatora mu gihugu cy'u Burundi sini kugira ngo bashobore kuvyishura ko
ego nkubona ndatse abantu batari bake bashika nka 15 gutyo bari bambiye ko bari baduze ruguru muri stage muri ya misi yo kuyandikisha amabangogwa kuyandikisha iza ruguru hama baza gushika ino basanga bari babona ko badoshika ino basanga bareje kwandika abona abanyeshuri rero bari nibibaza none tuzosura kuja gutorera iyo tuyandikishije ruguru mu misozi ariko nabo nzi ko tuzokunda kubigatorera hano mu gisagara
reka ni ikibazo tuzobasabira ko umuco muri seni hama tukayibabarira
yego murakoze ndabashimiye cyane ko numutwitaho hama ndamukije umunyeshima ko yitwa Thomas Kamirindi
turashikana ubutumwa
yego murakoze cyane mukunze n'akazi keza
urakoze nawe ugira umunsi mwiza
Yumva mama jambo mesh Bega yaruza me your chest Kama umwanya nkakubwira atakunyirengagiza nkaze kukuraba nkabikubwira ugaheba kunyinyigiza Jinda savyo makanya ubariri kinde yamaganya Baby makanya kubwira uko nkwiyumvira buri nganya Kuri hari byinshi mfise numva nshaka kuvuga Umutima wanjye ugeze ahatemba iriga Ubonye niyumva ukuntu Niyumva nk'utuntu Bajije abantu bakambwira ngo jinawe hari ikintu Hari ukuntu niyumva Sindamenye iyo biva Makanya ndabikubwira ihari nawe ubumfusha Makanya tuyage Hari byinshi numva nshaka kukubwira Makanya nkubwire Ibyo umutima wanjye wamumbarira Baby give me one time Got something to tell you I don't wanna waste your time Please baby let me talk to you Beku kidu huyu tamu na yamu Makanya Jemirambo baza ngichi kwa ninunu Wena kutagira ngumu emuvani
Ejo ki America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga kwa gatandatu mudusangiza amakuru abavugwa ahiwanyu mukongera mukagira ico muvuga kuyo twabashikirije turafise kandi na Guillaume ku murongo wa telefone Guillaume ikaze ku Ejo ki America
Munandabara mukije
urakomeye
turashima kabisa bukenye ni ha bukene
ubukene gutega Guillaume
ukene ni byinshi bantu muga no vuga ko ari kumwe sikuri bose kuko bose ntibangana
uherereye he gagi uherereye he
uherereye ibijumba ariko cyo tukukati
Nuko ni nciyumvira ku makuru twashikirije canke nayo dusabikaniriza.
Ya yarajoshye arajoshye arasoza kabisa arahaje kabisa nawe yakiri. Hanyuma.
Ariko Guillaume muhinga bw'ivyuma inesa ariko nambira ko abona ijugi yawe riri hasi cyane gose urashobora kuduza ijwi
akabaza twasa nako kunako twari dufise te turi mu turi umwe mu bahungutse baba muri kanya matumaze guhunga tugashika mu Burundi kabisa nyene umuntu ari impunzi yigera ibaho neza nubwo bashitse tugahunga tugahara haba twazananye bagira ingorane mu nzira ni ukuri bihangana Imana irababona cyangwa wagize ibyago bo njye rero kubera mu Kirundo muhira aho nasanze nari mvuka nasanze nyene atakuntu nta bintu nta kuntu nashikira hamwe bica bishaka ko ntora umugambi uko ndakorondera Ibujumbura Ibujumbura narayiteyo ndaba umushomeri kandi n'ubu ndacyari umushomeri nta kazi ndaronka mu byo twari twasanze twarigiye ubu rero ikibazo gihari kubera twebwe tutari bwatore ubupapuro bw'amatora hari urupapuro twasanze bari baratanze bw'amatora iyo rero hagize nk'ikibazo hakaba umusako cyangwa bakaka bagufashe abapolisi bakakakubura abantu kuri munyagi w'umuhungu arahagirira ingorane cyane
bagasaba none ako haragira ko bagasaba ga Guillaume
bo ako gapapuro na gapapuro gatoya bigeze gutanga mu kwa kabiri koko ako umuntu azotorera ko muri aya matora biniriye
abo banyagihugu abo bapolisi bakagusaba bavuga ko bagashakira iki
iyo bagufashe bakubaza akarangamuntu mbere ko iyo basanze ugafite
akarangamuntu
bo bakubwira yuko gakomeye gusumba akarangamuntu muri iki gihe niko bakubwira abapolisi
wowe baramaze ukagusaba
baramaze kusansaba kuko nari narabereke
karangamuntu
kajya agapapuro nsanze ntagafi
reka ndumva hari ibibazo byinshi abakunzi b'ijugi Amerika bafise mu byerekeye ibyo kuzotora nuko bizogenda tuzogerageza dutunganye ikiganiro cyose hama tubahe akanya mu bazutwo tubazo dutandukanye Guillaume
yego kabisa muzamukoze ngo ndamukoze cyane
yego ugira umunsi mwiza
Unahiriza abantu basigaye induta n'abari nyarugusu bose mwihangane Imana izabafasha mugaruke sende ko mubadera akaririmbo
kitwa gute
akaririmbo kitwa kuko wabyemeye umugwa ambasaderi wo mu Rwanda
muhinga bw'ivyuma baraza kugerageza ariko bidakunze hace habura urwanko n'ijwi rya Amerika
Oya ntacyo turihangana.
Urakoze cyane rwose Guillaume mugire weekend nziza.
Namwe.
Bajije abantu bakambwira ngo jinawe hari ikintu hari ukuntu niyumva sindamenye iyo biva Makanyanda bikubwiri hari na ubumfusha Makanya tuyage Hari byinshi numva nshaka kukubwira Makanya nkubwire Ibyo umutima wanjye wamumbarira
Ejugi Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro ni muri isanga cyose kandi na Emil kundi murongo wa telefone Emil kaze ku Ejugi Amerika.
Aramutse.
Ni imporega Emil.
Rakomeye.
Turashima Imana. Twabonye buca.
Ego manatwe turashima ko biri kose nubwo tutari mu gihugu cyacu.
Uri he?
Ategi isanzwe.
Uri he gaye?
Mu karere kiri hari nyene. Twahunze nyene ibintu biri mu Burundi iterabwo.
Wahunze ryari?
Muri 2010. Ariko bagomba kuvuga amakuru numvise ibinyamakuru bahagaritse. Mpungenge mu rwego gusa nta gitangaje kirimo. Babona yuko iyo umuntu avuga ukuri akuzira.
Ariko nta kinyamakuru cahagaritswe Emile. Bahagaritse sinzi kuri kuravuga ku nkuru yo twakoze kuvyerekeye ikinyamakuru iwacu gikorera mu Burundi. Kirakora ariko bahagaritse urubuga rucishwa ko ubutumwa butandukanye rw'abakunzi ba iwacu babashatse kugira ico bavuga ku nkuru zabo zibazaciye kuri ahatandukanye.
Narinzwe ko byahagaritse ariko ntagitanga nubwo byohagarikwa ntacyo bagitangaje n'amaradiyo yaraturiwe n'ubutegetsi bono nta ntibigera bemera cyatumye babicurira ariko mugo ntacyo kuri kutoza habona
ngira ngo amatohoza azobandanya kuko urumva ko hariho ukutumvikana ku wo bayarayugaye canke atabikoze.
Ese n'iterabwoba rifitwa abantu bamwe batavuga rumwe n'ubutegetsi mu bintu byo gutora ngo bashaka kubabwira ngo baze badatoye ngo bazobakorera ko inzira rero y'igihugu sinza iyo kari ntozari itongo y'umuntu umwe ashiye kuzaratera ubwoba abantu agira batoto ariko mu gihe ingoma zira bahoze izindi zikaza nta mvura idahita aho imvura izoza.
Urakoze cyane rwose Emil, ugira umunsi mwiza aho uri.
Ego namwe murakoze Imana ibaheza.
Hari kandi na Claver ku murongo wa telefone. Clave ikaze ku Ejugi Amerika. Ikaze.
Ego murakoze cyane.
Uherereye
Bujumbura mu gisagara cya Bujumbura ku Musaga.
Ku Musaga n'icyumviro canke namakuru dusabikaniriza.
Ni nk'icyumvira cyane intererano kuko yende umunyeshuri wo muri kaminuza y'u Burundi Imana yabikoze twahebye turatangura mu gihe twari turindiriye umwanya utari muto.
Mwari murindiriye igihe kingana gute?
Imyaka ibiri kuko twahejeje muri 2016. Twaratanguye tariki 9 muri indwi nyene turimo kwa mbere. Tumaze gutangura twasanze ibintu byinshi byarahindutse byerekeye amategeko agenga kaminuza y'u Burundi. Muri sisiteme ya BMD. Ubu rero natwe tukagira n'ubukene bwinshi dusanga mu gihugu ari ubukene gusa aribwo buharangwa. Ubu rero n'agafashanyo bitwa Prebourse baragakuye bagasubije Prebourse
bigatandukanira he?
Bigatandukanira nyine bagatanga ubuhuye ni ingurane bazoguha urinze kwandikira umushikiranganji. Bakakwemerera ugasinya kontra ngene uzoyariha. Rumva ntacyoroshye nayo rero ntituragera kuyaronka bizoenda gufata umwanya.
Bavuga ko bazobaha, baravuga igitigiri cayo bazobaha canke umwe wese adusaba ayo yumva ashaka ashobora kuzori.
Oya bazoduha igitigiri cy'60,000 bacukuramo deplacement ya bisi gufotoza uraro nyene zo kwimenya. Urumva ntabwo indaro zikihari muri kaminuza kwa ko nivyahora ubwiye kurara ya nawe zoriya.
ivyo bihumbi 60 muzobironswa gute mu kiringo ciki ukwezi amezi atatu
ukwezi ku kwezi ku kwezi umaze gusinya kontra nawe bisabwa rero kurinda kujana nk'umuvyeyi cyabikora rero nk'umuvyeyi washize nko mu cyangwa zo tuvuye nka karorero urinze kumaruka nakaza gusinya cyanke bivanye no kureze mu bisanzwe ngiye kuraba abanyeshuri biga za kaminuza y'u Burundi n'abantu babava ruguru badagira imijyango ino mu gisagara cya Bujumbura bategereza kuraba nyine baca bapanga mu buzima nyine butoroshye namwe murabyumva narya ibintu byose byaduze rero naho agafashanya nk'ubu ni kariho karaza ibintu byarahindutse twasaba rero nka leta nk'umubyeyi wacu kwegira ikintu nyene natwe tugabanije urabona déplacement ya bisi zine tuvuge kubera ubu twiga ava midi ya pre midi utashe gufungura uzisubira gufata izindi bisi zibiri bisi zaruriye na 380 ku munsi ushitanga ukoresheje bisi 1600 urumva ibyo 60 bazoguha deplace muzosanga hagiye 50 mu minsi 30 mani make nyakandi nyanije yagufashije gufungura kwiga no mu buryo bugoye rwose
none ndumva hari byinshi udubwiye twemeye n'ubundi kuzorondera bo mu bushikiranganje bw'inyigisho ariko none gakaravi kuvuze ngo ishure umwaka w'ishure uje gutangura ubu unye inyuma ya 2016 nibisata byose canke nibisata bimwe bimwe
nibisata byose abiga abize muri kaminuza y'u Burundi bahejeje uwo mwaka n'ubu bagitanguye
byadindijwe ni iki
kubera abandi batari bwaheze ab'imbere yacu bo muri 2015 ntibari bwaheze bategereza kubarindira mu bisanzwe nk'ubu natwe hari abahejeje muri 2017 bari muhira baturindiriye zizoca zibara poromosiyo zibiri urabona ko tugiye gutangura n'umwaka ubwiye turimo kwa kane ubu hari abandi rero mu kwindwa bazaba bahejeje ubu bariko bariga baranepase demedizwit
nabo bazoce babarindira ngira ngo rero ubwo butumwa uhaye leta usaba ko babatezurira barabwumvise ni tubifurize kubandanya mururanirwa mu byo murimo no kwihangana
ni kwihangana hanyuma nkasaba tuvuye nk'aba bavyeyi nyine abavukanye bacu baba mu gisagara hariho ukuntu nyine uba wakerewe uwo munsi nta mahera ya bisi warose ukabona ukagondora uko tokigusaba rifite bishobotse ari nk'umuntu yokunguruza batahagushizika imbere akungurije n'iminota mikenya amazaba ariko aragabanuka urumva hari abantu baguca ko bigendera namba ari ibibazo by'ubuzima nyine bihari nabo sibo ubonye babonye nk'umunyeshuri ariko aragenda n'amaguru kuko turiho turiga kugira tuze duteze imbere igihugu n'icyacu wese bogira natwe icyo badufashe bagira umutima w'urukundo burya ufashije umunyeshuri aba umufashije ikintu gikomeye cyane naho amuhari ifite ujya munsi agenda aramuhereza agira yakoze ya mahera yabasi ukabura yafotozamo ya mahera wagiye ufatishe bisi cyangwa wayabuze akaba akunguruje murakoze rero ku ishuri rya Amerika mugira amahoro
wihangane rwose Claver
ego murakoze
umunsi mwiza twese kandi na niyo mwungere kaze ku ijuru rya Amerika niyo mwungere akaji kawe kari kure gose kwigeje menga sigya weekend
ngira ni prima
nturaronka agacayi canke ka primus
Asha ya kabisa ni karawa ni kabira go ngira nagwe kugenda karonko uyu munsi ego
nuko ubyifashe gute none weekend
ego ubu ni buke Diane kandi barambiye cyane twamukije n'abatwakiye mwa bw'ivyuma ego hama nagomba hishye nshaka kuvuga ko ashaka kunegura inyifatse yo gwaruka bw'umugambo uri ku butegetsi twaraye twumvisha mu kanyosho aho umushinga w'amateka aserukira nk'abanyagihugu yari yakubiswe agiye gutabara no kuri n'ibintu bibabaje cyane kinkanura ugaruka bw'umugambo uri ku butegetsi by'ukuri nimba biyumvira kadoza kabo burya aha bari harabandi cyangwa haturi harabandi sinzi uko nabivuga ibintu usanga bibabaje aho umuntu atavuga rumwe n'ubutegetsi usanga ari umwasi ariko siko sibyo twari tumenyereye ni ukuri ndasabye nimba banyumva kuko biri ko biravugwa burya nibaza ko atacyubahiro bibaha nabonyine aho umuntu umushingamateka Diane burya n'umuntu wubashe w'icyubahiro by'ukuri umuntu aserukira abanyagihugu tuba twayitoreye ni ukuri n'ibikubita agashi yego ikindi nashaka kuvuga n'icyerekeye ubutungane yego ubutungane n'ukuri n'uburebwe bikubita agashi hari igihe ushobora kugira urubanza Diane aha ndavuga mu Burundi ugasanga imanza ziramaze imyaka myinshi kandi byo kuri rwa rubanza zishobora gucika ugasanga ariko bararuha igihe kirekire nukuri niba rero baze baranyarutsa imanza kugira abanyagihugu byatwe tworoheje bazaba bagipfe neza
zirateba izo manza ushatse kuvuga iki gutebye imanza
gutebye imanza barashobora iyo ziko ziraburanishwa baraguha amasango adahera icyo nashatse kuvuga rero iyo bari kubarasha imanza niyo bari abanyarutsa imanza nibaza yuko
ngo tumwangira ngo abo byega burabashikira ariko kubyerekeye ivyo vyikubagurwa ry'umushingamateka wo mu mizero y'abarundi twokubwira kumenyesha makuru y'ijwi ry'Amerika y'Ibujumbura Hemonzi Imana amaze kudutangariza ko Mustanteri wa commune Muha ahakana ko atamushingamateka yakubiswe muri Kizingwe aho ni mu Kanyosha Daniel Kabura yavuze ahubwo ko ari umwe mu bari mu murwi uhurikiyemo na bose ujejwe umutekano yakubiswe cyo bikoze urazi ko ejo ibikorwa byari bitegekanije kuba mu namashinga amateka bigamije kwiga iby'itegeko ryo kumenyesha makuru vyahagaze abo mu namashinga amateka bavuze yuko batoza ngaho mugenzi wabo yarayakubaguwe
yego n'ukuri urumva ni ibintu bibabaje urumva kugira bemere bobo ku ruhande nk'uko Diane urumva ko ari ibintu usanga bitoroshe nyine mugabo ukuri ko biri kose ukuri kuravugwa hariho abantu babona babibonye niba bashaka gukora amatohoza byo kuri bo yakoraga amatohoza atahagaze
yuki urakoze cyane rwose niyo mwungera ubwira umunsi mwiza
ego ukwikomenyekana ego murakoze Diane ukije Diane kama dihimbara cyane
urakoze cyane rwose ubwo butumwa budutera intege butuma duca tugira ingufu mu kubandanya tugyosha ibiganiro
ego murakoze cyane muheza gigwa
ubwira umunsi mwiza
ego
ikiganiro ni muri Isanga ku munsi wa gatandatu nta mutumira batumira bari mwebwe mu gico mvuga ku makuru atandukanye tuba twabashikirije mukatubwira naye abari ko araba ahiwanyu ku mitumba itandukanye mu bisagara bitandukanye ekaho muri hariho na Jacques ashaka kuronka ijambo ku ijwi ry'Amerika Jacques ikaze Jacques tumva ga telefone ka Jacques ikaze
ngirewe neza.
Urakomeje Jacques ubanze kuremo internet muri telefone yawe hari byo twumva ko ibayuguriye ugasanga abari ko baratwumviriza niborohewe mu matwi.
Ntayizwanye.
Nuko Jacques n'impore.
Impore turabona kibazo.
Namakuru dusabikaniriza ni ibitekerezo kuyo twabashikirije muri nondwi turiko turarangiza canke.
Yani ni ibitekerezo kuye mwaka makuru mwadushikirije ndi munzu y'umurundi ndi mu Rwanda anye bitanga igitekerezo ku barundi bavuga ko mu Rwanda badufata imisore bakatubwira ko bashaka kutujyana mu igwisha gutera Burundi ari njye kubeshuza ko ayo makuru atayari mu myaka irenga itatu maze mu Rwanda nta muntu n'umwe yarambwira ko wamubwiye ngo agende kandi nanjye nta muntu n'umwe uraza ambwire ngo ngwino tugende uzajye mu ishyamba ibi n'ibi kubwangira mbura amakuru y'ibinyoma rwose mu Rwanda turabona ni umutekano twakumenye nta muntu n'umwe yagiye abitubwira rwose
ariko telefone yawe iraca tubabaza mu matwi Jacques Twihanganire kiyago ntibikunda ko tukibandanya telefone yawe irameze nabi cyane gose. Ijwi rya America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni muri isanga.
Unyemerera tsakukunda pe. Be my lover, be my honey, be my everything. No hakane dori ungozeho nyishira numba ubona mu nzozi amakaboko. Oh baby you got it, got it. Oh baby you got it, got it. Oh baby you got it, you got it.
Nuko bakunze bijwi rya Amerika no ngaduce dusozerera ikiganiro muri sanga cuno munsi wa gatandatu. Mwakoze mwe mwari ko muratwumviriza, ikabakoze n'abashoboye guterera ivyumviro bitandukanye. Ikiganiro cuno munsi cari kiremesheje na Jewe Diane ninahazwe muri studio y'indwi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Imbere yuko duhana gahindukira yamara, nababwira ko ibiro bikuru vya gisirikare aha muri Amerika Pentagon vyatangaje ko Amerika, Ubwongereza n'Ufaransa byagabye ibitero bitari bike mu bibanza bitandukanye birimo ibirwanisho vy'ubumara muri Siriya. Ivyo bitero vyakozwe mu ntumbero yo kwishura igitero c'ivyuka vy'ubumara leta ya Siriya yoba yarakoze mu gace ka Duma gaherereye hafi y'umurwa mukuru Damase ku munsi wa gatandatu. Abatari bake bagize ico bavuga kuri ivyo bitero. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yavuze ko ari ibitero vyagabwe kandi bibabaje, ngo bije kunyura ikibazo c'umutekano muke muri Siriya. Putin yasavye abagize akanama ka ONU kajeje umutekano guhura bidatevye kugira ngo bavugane kuri ico kibazo. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump ku ruhande rwiwe abicije ku rubuga rwiwe rwa Twitter yagize ati: "Ndugure twamugina, ibitero twakoze muri Siriya byagenze neza cyane. Ndashimiye gose Ufaransa n'Ubwongereza ku butwari abasirikare bavyo berekanye. Nduga twamugina, ibihugu byo mu ryango umwe bwa Buraya nk'Ubudagi n'Ububirigi navyo vyashimye ivyo bitero." Perezida wa Siriya Bashar al-Assad we yavuze ko Siriya igiye gukoresha inguvu zayo zose mu kurwanya ico yise iterabwoba n'agasomborotso. Mwakoze kubana natwe, mugire umunsi wa gatandatu mwiza. Yakoze no 5 kimenye yegeranije amajwi hamwe na engineer yamufashije muhinga bw'ivyuma. Nanje Diane nahazwe twari kumwe muri kano kanya, turongera igihe c'isaha 12 mu makuru yandi tukiriko turabatororokaniriza.
Oh baby you got it, got it. Oh baby you got it, got it. Oh baby you got it.
VOA Afrique, les infos.